numva ni radio ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyagaragara bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kaze neza mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi. Umunsi wa kabiri turaganira ku bibazo, amagara n'ubuzima bw'abakenyezi n'abigeme muri rusange. Inyuma y'ibirori by'aba Miss bimaze igihe byibonekeza mu ntara zo hagati mu gihugu cy'u Burundi, mu ntara za Ngozi, Kayanza na Gitega, mu ndwi iheze harabaye ibindi birori bya Miss mu ntara ya Muyinga. Muri ivyo birori vyabereye ku munsi wo guhimbaza umwaka mushasha w'2021, ishirahamwe Iwacu Event ryari ryatunganije ibirori vya Miss Muyinga vyitabwemwo abantu batari bake. Yamara bamwe mu bavyitabiriye harimwo n'aba Miss bari mu mahiganwa yavyo bavuga ko habayemwo akarenganyo kubakuwemwo canke batowe gutahukana insinzi bitari bikwiye. Basaba ko muri kazoza ivyo bitosubira kuba kugira abigeme mu gihugu bagirire icizere amahiganwa nkaya. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi twatumiye abateguye ubwo rubanza rwa Miss Muyinga watahukanye agashimwe ka mbere hamwe n'abigeme babiri bamukurikira. Mu bice bitandukanye by'iki kiganiro bose turaganira ku kuntu urubanza rwa Miss Muyinga rwagenze. Duhere ku gice cya mbere cy'ikiganiro aho tuganira na Swala Kaneza yatahukanye umudari wa gatatu uwo bita Dauphine wa kabiri. Inyuma yaho turaganira na Panuela Ingabire yabaye Dauphine wa mbere. Turaganira kandi na Claude Nkeshimana aserukira ishirahamwe Iwacu Event ryateguye iryo higanwa mu ntara ya Muyinga hamwe na Miss Muyinga Umurisa Chanceline. Kaze neza mwese, muri kumwe na Oriane Tangishaka. Swalha, kaze neza mu kiganiro muri isanga.
Murakoze.
Swalha, mbere yuko dutangura ubanza ukatwibwira Swalha ni umwigeme ameze ate, yavukiye he, akurira hehe, muri make Swalha ni nde?
Amazina yanjye yose ni Kaneza Swalha, aba ndi umwigeme wo ngaha mu Burundi muri provinsi ya Muyinga, komine Muyinga nyene, ubu nkaba ndi umunyeshuri kuri kaminuza iherereye Bujumbura.
Cyagutumye uja muri iri higanwa rya Miss mu ntara uvamwo cyari gito?
Ni uko nari nsanzwe ndabikunda.
Wari waramaze kubigaho mbere?
Oya, sinari bwabijemo gusa narabikunda kubibona mu zindi ntara. Avuga ati icyuma bikaba iwacu.
Abavyeyi bawe bava mu ntara ya Muyinga?
Yego.
Byagiye biranagenda gute? Babatoye gute? Umuntu yariyandikisha muri make kugira ngo ushobore kujya muri iryo higanwa?
Kugira ujya muri iryo higanwa hari amakarita yasabwa, uyakwije waragenda ukiyandikisha.
Urubanza muri rusange kuri wewe rwagenze gute?
Yari yeze imeze neza cyane. Ni n'urubanza rwitabiriye abantu benshi. Ego, byari byiza cyane.
Uwo tubwira muri make nk'umuntu wakuriye mu ntara ya Muyinga cyangwa yavukiye mu ntara ya Muyinga, intara ya Muyinga ku batayizi, tubwire muri make imeze gute ku batayizi?
Intara ya Muyinga ni intara ica mbere ifite amakomine indwi ikagira imitumba 230.
Hari ikintu ushobora kuba yisanga izi ntara ya Muyinga ugereranyije n'izindi ntara ushobora kuba waramaze kujamo?
Ego, kuko intara ya Muyinga turafite ahantu simba ubutare, mu zindi ntara sindabibonayo.
Tugire none swala ha iwe umugambi wari wateguye muri rihiganwa yari umugambi uteye gute umeze gute wari ugamije gukora iki mu gihe ushobora kuba warabaye mise umugambi wari umeze gute
umugambi wanje wari wo guhimiriza ugwaruka rwahejeje amashuri ariko rutararonka akazi kwiyungunganya biciye mu makoperative cyangwa mu yandi mashyirahamwe yo kwiteza imbere.
None tusubiriye nyine ku rubanza ngene rwagenze ngene mwatowe mu minsi wa mbere mudofini wa mbere wa kabiri n'abandi bamwe bashobora kuba babinegura abandi bakabishima tubwire kuri wewe muri rusange wabibonye byagenze gute.
Kuri twewe Ezenma mu isanzwe igitangura yari Ezenma imeze neza cyane muga inyuma ya proclamation kuri ni habonetse ubunenge bwinshi byajemo ikintu cy'igifungu kuko Ezenma mu bisanzwe ibaye no mu kuvuga batore umuminsi baravuga ati umuminsi tutatora tutumutura dufatiye kwa zino twite izi n'izi muga mu nyuma ni uko haje kuboneka yuko habaye ikintu cy'igifungu bisunze ko ngo hari umuntu yavuze ngo mademoiselle akaba miss atumuha akazi
muwamara bishikirije abajejwe urwo rubanza ngo mwumve icyo babivuga ko canke mwabiretse aho urubanza rurabandanye
ibyo onya byo kuba bomuha akazi twazumvise umunsi wa evenema ko icyo babikoreye kandi bikaba byashyikirijwe n'umwe mu bari bateguye evenema inkuru evenema itaraba twari dufise twadusuye yuko gusa la fiela aza kuba uwa mbere gusa ntitwari tuzi impamvu aza kuba uwa mbere turavuga ati ntitwabona abishyikiriza deja ata twabibe dufise usanga ari amajambo y'abantu yego.
Noneho wabyakiriye gute wabyumvise gute kujya mu ihiganwa wumva umenga mu minsi bamaze kumutora wabyumvise wabyakiriye gute?
Kubera ni ihiganwa ribera abantu bose babona si ibintu bibera mu rugero naravuga ati la fiela niyaba bikwiye turata kumubwira ati felicitation timugana ataba bikwiye pibiki iza kuba ibibona iryo kosa ntacyo baza gukora malgre que byabaye nkuko bari babiteguye.
Ni igiki wuhanura abateguye urubanza cyane abariko barategura n'izindi manza cyane cyane nko mu zindi ntara ibintu nk'ibi ubivuga ku iki wuhanura iki?
Ndetse abandi bantu bategura n'amaevenema ni uko nimba bavuze ati miss azobanome kuri radino fite wuzikurikiza apana gushobora gukoresha ibindi bintu bivuye ku mpande bikaba ibintu byo mu mutwe.
Uretse none uko kuntu bashobora kuba baravuze ko bamwemereye akazi amakritere yari afite ibisabwa kugira abe umuminsi mu bandi cyangwa mu minsi wa mbere muri bose ugereranyije n'abandi mwari muri kumwe kumbure nawe n'abandi?
Oya kubwanjye ndabihakana kuko komiyama twe evenema igitangura twarabajije ati none biza kugenda gute ni irihe kose umuntu ashobora gukora ikaba ryomimo amanota ati kuko twe nka benshi turakunda tuba turimo turavuga ikirundi ugasanga wavuzemo abon ofete canke woki ibyo bintu ntibiza guhanwa baratubwira ati ibyo onye nta kosa bitwaye banatubwira ati uri kuratanga proje nikoguma ufashe mikro wigunze ugira amamovema makenya ashoboka baho muga mu nyuma nuko byahindukiye kuri twe byo biza kuba ikosa kandi ibyo byose batubwiye n'uwo yabaye nome miss yarabikoze muga kuri twe bwe byitwa kari amakosa twakoze kubikora utari byemewe.
Kuvuga amategeko bari batanze ntiyaratomoye nayo baratanze barayirenze ko
yego
birumvikana ko ari ibintu bibabaje ku buryo bamwe bw'ibigeme mwari mwitabiriye ihiganwa ntibyagenze uko mwari mwifuje cyangwa uko mwari mwiteze bikaba byaraciye intege abatari bake muri mwebwe. Imigambi yawe wari ufise y'ugufasha abigeme bagenzi bawe none witeguriye kuzo yibandanya uyikora uyikorera ko
yego nzoyibandanya?
Urafite abantu wifuza kuzokorana nabo cyangwa wifuza ko bazogushigikira muri iyo migambi yawe?
Nzokorana n'abigeme bahejeje amashuri ariko batararonka akazi ku bijyanye n'ibyo bigiye muga n'imisore ntayibagiye muga hakuru tuzokorana cyane cyane n'abigeme.
Wakoze cyane Swala akajambo ka nyuma.
Urabona ugiye nino evenema uba ufise opportunite yo kuvuga umuntu umwe cyangwa babiri bakakumva wanashaka banarenga ikintu mvuga nuko mu gihe habonese opportunity ishobora gutuma uvuga ikintu umuntu umwe cyane babiri bakakumva frema genda wiyandikisha kuko ni ibintu byiza cyane.
Donc uhamagarira rero bigeme bagenzi bawe kwitabira amahiganwa nk'aya naho rimwe na rimwe haba harimo utunenge haba harimo amakosa nk'ayo twumvise.
Ego ndabahamagarira cyane.
Swan hasura gushimiye cyane gose.
Nama murakoze.
Undi mwigeme tugiye kuganira nawe ni Ingabire Panuela. Yatowe kuba Dauphine wa mbere akurikira Miss Muyinga. Nawe nyene aratubwira uko yabonye ibirori vyagenze muri make. Panuela kaze neza mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane.
Panuela tubanze tugukeze ku mahiganwa yabaye muri impera zindwi iheze. Nubwo twumva bamwe bashobora kuba bafise ibitari bike bashikiriza kuvyavuye muri ayo mahiganwa, wewe muri rusange tubanje kuvuga uko urubanza rwagenze ko mwagwiteguriye muri rusange urubanza rwagenze gute muri make.
Urakoze cyane kuheza hama muri rusange urubanza rwagenze neza atwa uko rwari rwateguwe niko rwagenze. En general rwagenze neza.
None wotubanza ukatubwira umugambi wawe washikirije muri urwo rubanza muri aya mahiganwa, wewe umugambi wawe projet yawe wari washikirije kubatarayimenya kubatayizi yari iye
kubatabashije kuyumva cyangwa kuyimenya projet yanjye nayihayizina mwigeme zizuka projet yari de gufasha aba jeunes surtout les jeunes filles babaje imanite bamwe batora nk'amamoye kubandanya ma université kwijukira amaactivité kwijukira ibikorwa ituma biteza imbere kuko kenshi mu ntara ya Muyinga biraboneka yuko yene abo bajene usanga kenshi babaye obligé kugira mu mariage ari forcé obligatoire inda kenshi ntibatwarwe n'ababa bazitewe basanga ubuzima bwabo kubononekara. Rero niyo yari proje yanjye nico nari nshaka gukorera ko muri rusange.
None ko bari bafise icivugo c'umwigeme w'iterambere, kuri wewe umwigeme w'iterambere abateye gute abameze gute muri rusange?
Premièrement umwigeme yabateye imbere icambere ari umwigeme w'akaranga, umwigeme afise umuco, umwigeme abafite ubwenge muri we kandi umwigeme afite ishaka ryo gutera imbere, umwigeme abafite indoto abafite icyo yifuza gushikako. Hanini niyo migeme aba niyo migeme w'iterambere mu bisanzwe.
No mu ntara ya Muyinga none mubona mufise ibikwiye nk'abigeme kugira ngo mushobore gushika kuri iyo ntego iyo mugambi wo kwiteza imbere wihweje mu ntara murimwo, ivyo mwa mukeneye kugira ngo mwiteze imbere nk'abigeme ni nk'ibihe canke ibihari muri aka kanya?
Mu ntara ya Muyinga hari ibintu byinshi byatuma abigeme baho biteza imbere. Nuko kenshi hatariho gufatana mu nda niko novyita, kubera umugambi wanjye nashikirije harimo ibintu byakutiye nko kwigisha gushona, gushiraho atelier de couture, ibintu bijyanye n'uburimyi, ibintu bijyanye na commerce. Donc ibintu bihari byatuma biteza imbere ni byinshi. Hari abajene mutamatwebe twasagiye kwitoza bagira zitogwe twarabariza bashobora gutwara abandi tukabaserukiza. Icyo ni cya mbere. Ikindi nacoye Muyinga abantu baho barashoboye isifi uko gusa bafatana mu nda bakishingiro n'abigeme baho bakajijuka bakaraba imbere bakaziza kure. Ibyo byose yabishoboye ntaco bizatera imbere twese.
Ego ni byiza cyane. Rero tugiye ku kuntu urubanza rwagenze, wavuze ko vyagenze neza, ariko kandi nitwo kwirengagiza yuko abantu benshi bafite icyo babivuga ko ukuntu vyagenze umumisi yatowe. Wavyakiriye gute wewe ibyashikijwe n'abatanze amanota abashoboye gushikiriza yuko umumisi yabaye umumisi? Wewe wavyakiriye gute?
Jewe kubwanje kuraho kwanje sinavyakiriye neza nta na gato kuko sinzi icyo jiri yaba yarafatiye ko mu gutora, ariko biraboneka neza cyane, biranavugwa cyane ko baharagiyemo ikintu twavuga ko cyise akarenganyo, kuko kugezisa hani tutabona critère baba barafatiye ko bon hari abana benshi je mbona baba barabitoye ntabona ujya batoye ko dusebikira icyo yarabarushije rero kugezisa twebwe dukeneye kumenya icyo bafatiye ko icyo barabira icyo barabiye kubwira ashoboye kudusumbya twebwe n'abandi bari nyuma yacego
none ubu duha nk'akarorero ku bimwe mu byo abandi baba baramurushije atarafise vyerekana neza yuko bashobora kuba bari kuja muri ico kibanza yagiyemo.
Premièrement, projet wa nitomoye neza. Antuka ngira ni wagira chance yo kubona projet iwe uzovyibonera. Ikindi nacho hariyo nk'uwo nzi jewe twari kumwe ari muri media competition uwo uri ku izina rya Dushime Mariam. Projet yiwe yari irashe, projet yari yumvikana. Kandi nibyo kutambuka ari yatambutse neza kuri Facebook amalike yagiriwa gatatu ngo bamuhoye ngo ko yaba yaravuze icyongereza andika ati niyoze ko icyari kinohora umuntu rero byaratangaje cyane uretse na twebwe n'abari ailleurs baratangaye cyane bufite muri quatre premiers atora yaragiyemo andika uko byari kugenda kose uwo mwana ntibari kumuhora icyo ngo niko yavuze anglore turi muri East Africa ahubwo iyo ni avantage iyo ni atu sibaza yuko yari kujavu niyo mpamvu tubona kumenga baragiyemo ikintu ni ukwitwa ko ari ubusuma ubya amanyanga niko navyita mu mbabarisi
ako karorero uduhaye ka Dushimwe Mariame twumva yuko yoba yavuze ururimi rw'icyongereza kumbura aravuga n'ikirundi mbere yuko anaje no muri iryo higanwa n'izindi ndimi zivugwa mu karere nk'igifaransa n'ikirundi none uyo mu minsi yatowe indimi avuga n'izihe we aravuga nk'izo uyo Dushimwe Mariame avuga kugira ngo twumve niba nawe nyine azize
taji tunaza avuga zose antuka nimba avuga nyinshi ni francais
Ni sigura yuko Dushime amurusha indimi.
Dushime arazi murusha bon. Dushime na atari kuba misi ariko baba murire bajya les quatre premiers. Ntiyari kubura ngo bye. Icyo ni ikintu kiboneka bivugiye ko cyane.
Hari abavuga yuko bishobora kuba binazwi yuko yari kuba umumisi mbere yuko n'amahiganwa aba ibyonye warabyumvise wibaza yuko ariko byari biri.
Jesus has the nigger the noon, but I could dance him, but he got so got a chin and a big taho. Billy, I mean, you may well, I could have a book and Miguel Tangula could have the nigger the knee town of Gatti Antuka. With the quarry when they call the good thing that the quarry when they came, the number of book of words in the way of a book when you were a body when they came, the shock of words in that cousin of the film with a book owned. Don't know this is the music crack of dance him, but he got toy.
Birumvikana ko bishobora kuba byana na ciye intege bamwe muri mwebwe kumva yuko baba baratoye mu minsi mbere y'uko n'urubanza ruba n'abandi ndaza kugerageza kuvugana n'abandi bari mu mahiganwa twumve uko icyo babivuga ko none ga Panuela ikimwe mu byo ubona byo kugwa kugira ngo amahiganwa nk'aya ntagende gutyo abayarimwo ntibashoboye kwiyumva yuko barenganijwe kuri wewe hoko gwiki muri kazoza kugira icyizere kiboneke mu mahiganwa nka ya misi abigeme baba bakeneye kwibonekezamo nk'abantu bafise ubwenge kandi bashaka kubuserura bashaka kwerekana impano zabo kandi bizira yuko amahiganwa aza kuba aza kugenda neza nkuko nkuko biba byateguwe
icyo nibaza icyo shaka jewe ndazi nabo turi kumwe kureba icyo bifuza nuko bufata bo evenement nka zirya nibyo disanzwe ntitukuba ari ukurondera amayira gusa yaha ibi biradekoraje abari nyuma yacu nimba hari undi mwana yariko arabona ko yokwitoza afite ubwenge agacona ibyaha bibaye acacikintege cyane rezo icyo saba ni uko borondera abantu babizi bazi kubaza bazi nyine bigeze ibyo bamisi babizi neza akaba ariyo baza gukota ku buryo ku honi itwa ari uyimerita kandi afane kuraba ngo bote wiki ukaraba icyo bitwa ubwenge kuraba ko uwo mujenisiye utoye azoshobora guserukira abandi au niveau national même international kabiraba neza kubikunda apana gushyira imbere inyungu zabo ku ruhande si byiza bijya anye yashobora gushika hakaba nka kifasha nka action ubwo nyine Urundi bwose ugaca bubona yuko kuhoni yatwaye utayimerita kunyanza ko muraba abantu bashira mu majiri muri jiri bakaraba neza ko baba bikwiriye niko nibaza yego
ego none umugambi wawe wari wateguye kandi kumbure twumvise ari umugambi mwiza cyane ushaka gufasha abigeme bo mu ntara yanyu ubona uzo ubandanye ukorera ko ufise umugambi ukurondera kumbura bazogufasha kukorera ko kuko naho utabura mu minsi uwo mugambi mwiza ukwiye kurangurwa ubibona gute
ego jencom natwe nka première destine ntigeza kubandanya umugambi wanje ko hajya hanyu sinari nagiye kurondera kuhoni ya minsi mugabo nyine nayo kwitwara n'isaha nayo kumva njye ariko yari opportunité y'uwanje kugira ashoboye gushika petete ku mahevi y'iwanje kundi tudanje re niyo mpamvu ntazokwita kuri ibyo nzokora nzosaba amasponsor abazoshima umugambi wanje tuzokorana igihe bampaye kigeze ndabereka ibyo nakoze kandi mbandanye uko mfite proje yo guteza imbere abajene nanjye tungane
proje yo guteza imbere abajene mungana aba bajene nyine kumbure abashobora kuba batakuzi wibwira muri make dusozera kumbure twari kubiherera ko ayikoreka navyo nyine tugende tubishikirije abakumva Ingabire Panuela ninde yasi imyaka ingahe muri make wo kwibwira abakumva
Ingabire Panuela n'umukobwa umurundikazi yavukiye mu ntara ya Muyinga komini Muyinga umutumba wa Kinyota afite imyaka 19 nkaba ndi umwigeme nkaba niga kuri kaminuza y'ibiyaga binini gisata novuga finance comptabilité hama nkaba ndi umwigeme akunda karanga cyane rwose nkaba afite indoto yanjye akaba ariyo kuzofasha kuzobona ko hari undi mwigeme nkanje aba ariwo kubera jewe kubera indoto z'iwanje ego murakoze
Pamela turagushimiye cyane ko nafashe kano kanya ko kuganira natwe hano ku ishuri rya Amerika.
Ndashimiye cyane ndanarifuriza umwaka mushasha mwiza. Yego.
Nawe urakoze cyane. Zindwi heze mu ntara ya Muyinga harabaye urubanza rwa Miss Muyinga aho batora umu Miss w'umwaka w'2021 muri iryo higanwa haratowe abigeme batatu ba mbere muri iryo higanwa rya Miss Muyinga iryo higanwa ryateguwe n'ishyirahamwe riyobowe na Claude Nkeshimana aserukira ishyirahamwe Iwacu Event turi kumwe kandi na Miss Muyinga Umurisa Chanceline akaba ariwe yatahanye umudari w'umugeme wa mbere muri iryo higanwa nyuma mahiganwa amazi minsi yibonekeza cyane mu gihugu cy'u Burundi mu ntara zitandukanye nk'uko twabashekirije mu kiganiro giheruka Miss Ngoma mu ntara ya Gitega ubu rero tugi kubashikiriza urubanza rwo kuba ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12 Miss Muyinga Claude Nkeshimana userukira ishyirahamwe Iwacu Event turagushimiye cyane kukanya ufashe kukuganira n'ijwi rya Amerika kaze mu kiganiro muri isanga
yego murakoze
nawe Umurisa Chanceline Miss Muyinga mushasha urahawe ikaze mu kiganiro muri isanga
ego murakoze
reka tubanze tugukeze kubona watahukanye iryo zina umudari wa Miss Muyinga
murakoze
turanagaruka kandi kumenya byinshi kuri we kuko ugiye guserukira imwe mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi abakumenye abatarakumenya bamenye Miss Muyinga ninde reka tubanze tuganire na Claude Gato Claude Mushinga na Claude Nkeshimana kubijanye niri higanwa yateguye uru rubanza ibi birori bya mbere bibaye mu ntara ya Muyinga Mushinga na Nkeshimana ikiciyumviro kumbure cyo bacaravuye muri aya mahiganwa tumaze iminsi twumva y'amamisi aba mu ntara hagati mu gihugu cy'u Burundi ho bariho havuye iciyumviro cyo kugira namwe intara yanyu ya Muyinga ironke umumisi
ego murakoze Jewe kugira nanje mvuge tireka evenema tuyikora muyinga nuko nabonye ingozi bayikoze meme n'igitega no mukayanza naje ndicara ndiyumvira ati kuko natwe kuki natwe muyinga tutari kutabikora niho nagiye ndicara ndiyumvira ndategura uwo mugambi ama amaze kuwutegura icyo nakoze nuko naciye negera guverner w'intara yacu ndamusigurira umugambi mbona ko twokora hama aranyemerera amaze kunyemerera niho rena naciye ntangura icyo gikorwa nyezina ndashakisha abigemeye bashobora kuja guhiganwa hama rero maze kubaronka igikorwa kirabandanya nkuko mwabibonye
nuko sasa bivuze igikorwa cy'abamizi kimaze iminsi kibonekeza urabivuze ko carabaye mu ntara ya Ngozi Gitega Kayanza icyo gikorwa kimaze iminsi kibonekeza twogiha izihe nsiguro canke impamvu n'uburyo koko bwo gushigikira umwigeme w'umurundikazi canke kumbure amashyirahamwe nk'ayiwanyu n'uburyo bwo kwinjiza amafaranga kubategura ibyo birori
ego murakoze iki gikorwa dukora cyo kushakisha umwigeme ashobora guserukira abandi mu ntara nkaje ndagifata ko ari gikorwa kinini cyane kandi cyiza kubigeme cyanke no ku ntara kuko kubigeme kirabararonka karusho kanini cyane kuko apari yo kumva yuko turose umwigeme abo wa mbere cyanke ashobora guserukira abandi nuko bajya bigeme bose bababaye hamwe turabigisha cyane turabigisha kubijyanye n'iterambere tukabigisha kubijyanye na patriotisme tukabaha n'amaformasiyo cyane ajyanye n'ukungene bashobora kugira kubijyanye na entrepreneuria bisigura baraganya bararonka ikintu naho utabaye uwa mbere uraganya cyane ubunguka kubijyanye n'ukungene wagiye hamwe n'abandi ukungene ushobora kwiyesprima imbere y'abantu kuko ni gikorwa kinini cyane kandi abigeme turabukifa cyane mpaka tukabigisha kubijyanye n'izo nameje kubayagira hama kukijyanye n'inyungu yo kuri province biratuma ingenzi zishika aho hantu cyo gikorwa cyateguriwe ingenzi zamara kuza amahoteli arunguka atwara abantu barunguka amaresora akunguka eka vrema usanga buri muntu wese n'uwo hasi yagize icyo yunguka kuko icyo gikorwa cyabaye aho hantu rero sinovuga ngo tubitegura kugira ngo twe tuganye uburyo kuko n'uburyo dukoresha buba byinshi cyane tudashobora no kurikipera ahubwo twe tubikora kugira duhimirize n'abigeme babone yuko bashigikiwe kuko hari nka kriteri dukunda gukoresha ya kriteri yo kuvuga ati umwigeme yabyariye muhira ntabamwo nabyo nyene bigaruka ku ndero y'Uburundi bugaruka ku ndero y'abigeme kubera umwigeme amaze kuba elimine amaze kuvamwo kuko yabyariye muhira yumva n'uyundi ahubwo avuga ati reka nirinde singo mijyo kosa kugira nanje mu wundi mwaka nzobemwo nzoshobore nanje guhiganwa muri icyo higanwa apari yabujya buryo tubaha urumva nabyo ni nabo nyene bariyumva nishema kuri bo iyo bagiye muri kijya gikogwa kuko ni gikogwa apari y'uburyo tubaha bahavana inyigisho nyinshi ego
birumvikana ko mubategura mukabaganiriza mukabigisha bitari bike kandi waravuze ko muranamenyekanisha intara nk'abatazi intara ya Muyinga nka jewe ntaho nzi ntaho ndagendera n'abarundi benshi kumbure bava muri zina ntibazi ingene Muyinga iteye n'abanyamahanga hameze gute Muyinga hari bihe bintu twobona dushitseyo ibitegwa byaho n'ibindi byinshi tutazi Muyinga ni nk'ibi
intara ya Muyinga ni intara nziza cyane ihana imbibe n'ibihugu bibiri Tanzania n'u Rwanda intara ya Muyinga ni intara yavuzwemo cyane ko barahinda inzahabu intara ya Muyinga ni intara irimo ibitegwa birimwamo ibitegwa byinshi mugabo turafite bibiri twovuga yuko birimwa cyane gusumba ibindi turarima ibijyanye n'ibigori hamwe n'ibiharage intara ya Muyinga ni intara nziza cyane turose ingenzi turazitembereza ku mupaka wa Tanzania kuko novuga niwo mupaka uca ku ibintu byinshi byinjira mu gihugu cy'u Burundi intara ya Muyinga ni intara turose ingenzi turazitembereza muri parke kubera parke ya Ruvubu natwe turayifise ko higice n'abigeme mu kubatembereza abantu twari abatembereje kuko turakunda kubatembereza lieu touristique ziri niyo ntara kugira bamenye intara bavukamo.
Ego birumvikana ni byiza cyane, byiza cyane. Kumbure tuzoronka akaryo kugukubitira mu ntara ya Muyinga, ndumva ko hameze neza. None turumva ko mwahaye ibizina, mwahaye urubanza rwanyu uyu mwigeme mushasha kuba umwigeme mwiterambere. Ubu tugira muri make icyatumye mutora icyo kivugo iryo zina.
Ego twashatse gituma twahaye slogan y'umwigeme mwiterambere, twashatse twereke ko abigeme hariho uruhara runini bafise kugira dushike ku iterambere twifuza. Uko umwigeme w'iki gihe so kwicara mu rugo ngo umugabo arandondera canke ngo ndajya ibyabonetse mu rugo, ahubwo twashatse kubereka yuko nabo kwikura ukura amaboko mu mpuzu bagakora. Kuko nibaguma biceze ngo icyo umugabo azanye, niyo ahandi usanga umugore canke umupfasoni mu rugo rwiwe aguma ari suzetime baguma abona ko acacamaze. Ariko nibakura mu impuzu mu maboko bagakora, igihugu izotera imbere n'umuryango wabo uzotera imbere na famili twese dukoze ntaho tutazoshika aho twifuza hose tuzohashika.
None baba barabafashe mu mugogo kugira ngo mutegure urubanza, mwoba muri ko mukorana na n'abajeje intwaro mu ntara ya Muyinga kugira ngo mutegure urubanza nk'uru canke n'ishyirahamwe ryanyu ku bwaryo ryigenga ririkorera tegura uru rubanza kuva ubu, urubanza rwa Miss Muyinga?
Yego, iyi evenema twayiteguye yaraturuhije cyane, kuko n'ubwa mbere ibaye mu ntara ya Muyinga hari abo twagenda tukegera bakavuga ngo banza mukore ino ngo tuzoza mu bindi bikurikira bisigure mu wundi mwaka. Ariko turashimira cyane harabo twa haraba zetereka tube hamwe badufashe, nka turafise ishyirahamwe ino ryitwa Crown Royal risanzwe rihingura ibinyobwa. Twarabaye hamwe baradufasha, hama n'ishyirahamwe ryunguruza abantu ryitwa Volcano ryaradufashe cyane, kuko nk'izo ngendo twakoze zose tubatembereza ku mupaka ku ikobero cyane tubatwara muri parike ya Ruvubu yaho Volcano niho yadufashije byose kubatwara no kubagarura. Yego rero nuvuga yuko nuboneho n'akanya ko kubashimira n'ukuri Imana ibahezagire, kandi kweri twarishimye cyane twaranezerewe.
Tugarutse rero ku kuntu urubanza rwagenze, mwarafashe mwararonsa abo babafasha, muri rusange urubanza rwagenze gute, abantu bagwitabiriye, abo mwatumiye kugira ngo bateramishe abashitsi byari bimeze gute?
Yego icya mbere na mbere nubanza gushimira intwaro z'Imuyinga, baradufashije cyane barahaza. Urya iyo urose abategetsi baza mu revenema urabona yuko ushyigikiwe. Nubanza kubashimira n'ukuri kungene bavuze ati iri joro ryo guteramira umwaka mushasha, reka tuje kuba hamwe n'aba bantu kugira tubatere intege. Nubanza kubashimira cyane. Hama nk'uko muvuze ati byari bimeze gute, twari twatumiye abakinnyi ba Ninde kugira baze nabo bakiryohere nk'uko tubazi benshi ku maradiyo, ku mateleviziyo. Twari twifuje yuko boza hamwe tugataramira, tugatorera hamwe umwigeme mw'iterambere bakaduteramisha. Aho niho bari baje bakireko n'uwitwa Munyare, baradufashije cyane kuryosha ibirori. Twari dufise n'umuririmbyi kazi yitwa Shani Queen, nawe nyene yarahabaye aratunezereza, abantu barishima bararyoherwa. Tukagira kuko hakuru nitwigiye kure ibintu bijyanye n'akaranga, twari dufise abavuzi b'ingoma kugira batunezereze, tukabagira n'abatamba indirimbo z'Ikirundi, nabo nyene twari kumwe. Tukongera tukagira kandi n'umugwi w'Imuyinga waba modo, sinzi ko iryo jambo waba rimenyereye abantu bose. Ego nabo nyene twari kumwe kugira batunezereze badufashe, tukacara tugira na live band, bamwe bavuza umuziki wa live. Nabo nyene twari kumwe kugira badufashe mw'iryo joro tunezereze abafana. Hama tukagira n'umu DJ cyane akunzwe ngahe Muyinga yitwa DJ B, nawe nyene kugira adufashe kunezereza. Novuga yuko cyari kirori cyanke yari evenema iryoshe cyane, kuko nta warahari uyasanga bura udakunda by'abaminsi yararaba basi abo baninde cyangwa akagirike. Twari twashatse dukoranya abantu nuko kandi twarabarose kuko twari dufise abantu binjiye barishe barenga 200,000 murumva yuko hari ahantu harakoraniye abantu benshi kandi hari umunezero
uvuze uti byitabye abantu bashika ku 200,000 abo bantu bose
mwabarenga
mwabakiriye hehe byatanguye ryari bihera ryari kuko twumva ko abantu atari bakena gato
iki gitaramo cyacu cyatanguye isaha 10 novuga saa 9 z'umuhingamo niho twatanguye kwakira abaje abari ha abinjira hama abantu nabo cyari kubera ku hoteli itwa Hotel Agahimbare ni hoteli cyo twayikundiye ira isare yabo ira komunikana no hanze bisigure uri hanze arabibona n'uri ndani akabibona hari ahantu heza hateguye neza kandi vrema abantu bose baje baranezerewe barishima turaryoherwa byari biryoshye cyane
birumvikana hariho ababishimye ariko kandi mushinga nayo nkishima na turaza kugaruka kuri bamwe bashobora kuba baragize utunenge utwo bagaya cyangwa utwo batashimye ku bintu bimwe byagiye biragenda ariko muri rusange twumva ko uko mwari mwabiteguye byari ibintu byiza cyane bishimishije kubona reka mpindukire tuganire gato na Miss nawe nyene yatowe mu bari ba bari muri iryo higanwa Miss Umulisa Chanceline nongera ndagukeze ndaguhikaze ni giki cyagutumye Chanceline winjira muri iri higanwa nk'umwigeme wo ngaha mu ntara ya Muyinga
yego murakoze kuba mumwije murakoze no kuba mumpaye aka kajyo nk'uko serivisi cyane icyo cyatumye ninjira muri iryo higanwa nsikini mbona inifuza igifuzo byanjye yuko naronka ahantu ndabigaragariza ako kajyo rero ke twahawe na association iwacu event yuko boduha akajyo ko kugaragaza ibyiyumviro byacu imbere y'abantu imbere y'inzego runaka navuga atayo mahirwe sinoyitisha kuduha n'akabyimviririye kuko byari dusanzwe ari n'indoto zanjye ndashimira cyane abateguye icyo kirori abateguye iyo evenema kuko baratumye bamwe tugira ngo tuvugire
uravuga yuko ari ikintu wari usanzwe ukunda wari uciyumvamo coba ari ikintu waba warabonye kuri televiziyo waracumva mu iradiyo wari waracumvise mu zindi ntara mu bitabo nk'umwigeme ngaha mu ntara hagati mu gihugu ibyo abamisi watangiye kubyumva ryari byakujemo gute
nsanzwe iby'abamisi nari nsanzwe ndabyumva kumva yuko umuntu abaronse aho abwira kumva ko abaronse aho ashobora kugaragaza ubwenge bw'iwe aho bugera kugaragaza uko ibyumviro by'iwe byoba bihagaze niyo mpamvu nahisemo nanjye ati ko kino gihe nanjye ndoshya akajyo ndashobora kuvuga ati icyumviro cyanjye ni iki kagira abamfasha ahubwo kugutuma kisununura
dusubire inyuma gato Chanceline none n'umwigeme afite imyaka ingahe wavukiye ukurira i Muyinga umaze kwiga amashuri angana gute
Chanceline umwigeme w'imyaka 18 yavukiye Muyinga akurira Muyinga yiga amashuri atangura n'ayisumbuye ayiga Muyinga nkaba ntegeje ayo mashuri yisumbuye mbindiriye kuja kuri kaminuza kuko ntegeje muri uyu mwaka w'ishuri wa 2019-2020 nkaba nyizera ko naba narateye ikibazo cya leta kuko naronse 18% nigera yuko nshobora kuba mu badoja kuri kaminuza y'i Burundi ikaba ariyo mpamvu ndindiriye yuko batwereka abamenye nkazobona gukomeza ayo mashuri ya kaminuza
ayo mashuri ya kaminuza nayo nashoboye kuronka ayo mahirwe yo kuja muri kaminuza y'igihugu cy'u Burundi ushaka kuzokwigayo izihe nyigisho ushaka gukurikirana iki mu buzima
cyo icyo nifuza kuza kwiga ibijyanye n'umubano kuko n'igisata n'ubundi nize ni icy'umubano nize assistance sociale nifuza gukomeza ibyo nyine
none mu mwanya uba utari kuriga utari mu ishuri icyo Chanceline akunda kuba ari karakora ni iki
yewe iyo ndi kumwe n'abandi iyo ntari mu ndiga mu bisanzwe ndakunda ndenkunaniye hamwe nabandi bagenzi banje twemwe turayaga kubijyanye na kazozo tuyaga kubijyanye n'inkuru tuyaga kubijyanye na no mu kibano nyine tuganira n'ibyumviro hagati yacu.
Ababyeyi bakiriye gute aho bumvise yuko utsindiye iryo zina rya Miss Muyinga w'umwaka w'2021?
Umubyeyi wanjye byaramunezereye cyane kuko yarabona ati umwana wanjye n'imiburiburi aratanguye kadoda siwe aratanguye kujya aragendera icyo yamye yifuza ko yoshikako nkera n'intega mbwira ati rero urarusha aho kubwira kora ibyo wamye mbwiye ukiri muto ko ushoboye kubikora bikore ndaguteye intege yego.
Miss, kuri wewe duhereye ku kuntu urubanza rwagenze, wabonye ibintu byagiye biragenda neza ko bari baruteguye, byari bimeze gute?
Ibintu byagenze neza cyane yuko yari mu nshuro ya mbere. Ni ukuri iwacu event irakaramba. Ni ukuri irakaramba kuko niko byagenda kujya ari ku nshuro ya mbere, ariko barakoze uko bishoboka kose barabikora neza turashima. Uretse nyine ko intanga izina turizeye neza ko ubukurikira hoho bizaba bisumbirizwa.
Ikibazo ariko kizoguma kigaruka numva muri uyu mwaka wowe uzoba uri Miss w'2021 ni kimwe cyangwa bibiri ubona wari ufise cyatumye bagutora kuba Miss cyari ikihe? Icyo twovuga ko warushije abandi bigeme cyari gike?
Mu bisanzwe twese nta n'umwe atarashoboye ngo twari turi kumwe, ariko ngira ngo bivanye kwanza ndetse kandi ngira ngo turaze bashoboye kumwizera kuko turaze mu ntara turimo n'umugambi jona dufise baravuga ati uyu mugambi ni wo wokwisungwa muri ino ntara.
Abo tubogiraho utubwira umugambi wari we washikirije?
Umugambi je banashikirije si uyundi, ni umugambi ujyanye n'iby'umwina w'iby'isi, umwina w'iby'isi lo materialisme.
Udusigurire muri make uwo mugambi ugamije kuzofasha umwigeme gute, wawusiguye gute, umugambi ugamije iki?
Umugambi jewe sinzowukorera ko si ikindi, ni uko nzoza mbigisha abigeme bagenzi banje ugwaruka rukiduga ugwaruka rugikura mu kubwira birinde mwina w'iby'isi dukure amaboko mu muzu twikorere dushobore kuza turakora ibivuye mu maboko yacu kuko natwe nk'abigeme mu iterambere turakenewe yuko natwe dushobora guseruka. Turacyari inyuma cyane ariko mu gihe nk'uwatowe nka jewe ngiye kudandikisha ndizeye neza ntakicuranya nzokora ibishoboka byose dushobore gukangura abatarakanguka, abo bashobora kumva yuko bashobora kuba bokorerwa nabo bakwiye gukora. Nta kibuga gihari isi tugezemo niyo gukora twese tutarabye n'uruhande cyangwa n'uruhande oya, ari umuhungu n'umukobwa twese tugapakisika mu iterambere.
Reka mpindukire gato kuri icyo nyine tuko turavuga cerekeye uko bamwe bashobora kuba barakiriye urubanza mushinga nawe nk'Imana, urubanza rwagenze neza cyane, urubanza rwari ruryoshe nk'uko mwabivuze, mwararuteguye murafata umwanya murarupanga neza, ariko hariho bamwe bashobora kuba bariko baridoga muri iyi minsi bavuga yuko kumbure harabaye akarenganyo ku muminsi yatowe, bavuga ko hari abari bafise imigambi myiza iruta ya Umulisa yari afise, abari bafise n'izindi mpano kumbure z'indimi ziruta izo Umulisa yari afise. Ivyo nk'umuyobozi w'ishyirahamwe ryateguye urubanza ubivuga kwiki?
Murakoze. Jewe nari mfise jumva nari perezida kandi aho nari nicaye mu bategetsi, mugabo ivyo bikorwa byose byakora jiri, kubera twari dufite jiri iriko yiga amaproje y'abigeme bari bafite amakitere bagira ko nayo baraba. Je rero jiri yari ifise novuga yuko wari umugwi uri independant, jewe nakiriye ivyo jiri iprogramye kandi na je narabibona nayo nicaye aho mbonye umuhisa ukunyene ya presence yagize projet yiwe vraiment yagize neza kandi nabona iko ifite confidence yavuga nyene ibyo mbona tabwoba yifite confidence nuvuga yuko jewe jiri kubihari yakoze ibyo yategetswe sinovuga ngo haro batendereye oya be nakiye nyene byo jiri program
abariko baravuga yuko bishwa kwa byaragiye nka karenganyo batanga karorero kuwitwa Dushime Mariame umwigeme yatanze proje yiwe nziza bavuga ko umugambi we warurashe bavuga ko yaravuga indimi nyinshi ariko akaba atanashitse mu bigeme batatu ba mbere batsindiye ayo mahiganwa icyo cyo cha Dushime Mariame cyo ukivuga ku iki aba jury abari ko bara tanga manota we bovuga ko bamuhoye iki cyane bovuga ko batashimye iki
n'ubundi ndagaruka kuri ya nyinshi nyene ndabahaye jiri niyo yari ifise ijambo rya nyuma mu bijanye no gutanga manota ego Mariamu yarazanye umugambi ana uhatitre y'icyongereza kandi wari umugambi mwiza ariko ikintu cyanyoheye cya mbere abigeme bose badufise burya ntaramwe yatanze umugambi twumva yuko udafise ikijyanye ku kijyanye na rusirogo twabahaye umwigeme mu iterambere bose bazana proje y'ibintu biteza imbere byoteza imbere umwigeme ariko rero jiri maze kuhaba turekera ijambo jiri igakora twebwe yaje duha ivuga ati umwigeme wa mbere n'uyu wa kabiri n'uyu wa gatatu n'uyu na Miss Populaire n'uyu hama twetwaca twemera ibyo jiri koze
Chanceline igihe utsindiye iryo zina rya Miss warumvise yuko uri merita waratangaye cyane cyane byari bimeze gute aho bakuvuze yuko ubaye mu Miss bamwe kumbure ndaguhaye akarorero twavuganye bavuga yuko ushobora kuba waruzwi yuko uzohabwa iryo zina mbere yuko namahiganwa arangira mbere yuko namahiganwa aba tunenge twumvikana utuvuga ku iki wowe ubona umerita titre waronse kumbure urashima uranezerewe ibibazo nk'ibyo ubyishura gute
nankubenje nta nikintu kinangaza n'ubu kinangaje kumba no banarahawe iyo titre kuko jewe no mu gihe barimo baraprezenta byaratumye numva bidashoboka numva umwe ngo ntibikunda kuko jewe no mu gihe nari mvuye guprezenta nari mvuje umwe ngo ndihebe ndavuga ati biranse kweri ndananiwe kuko nari umwe ngo navuze ibintu bidashoboka naguma mbona repubulika ko mamashi kibaza ngo yakomye kuko mvuze ibitari ibyo kumbe ngira ngo nari nabikoze nk'uko bikwiye kuko nanga kukubesha mvuye guprezenta nawe wumvishije ngije nyene numva niyanse amosi arakoroka ndabura ukuntu nifata ariko ndavuga ati nihiganwa haburanwa babiri ariko hagatsinda umwe burya nyene mbiha amahoro ndavuga ati niko bimeze hari umukumbure kuba jyewe nshinzwe hari ugiye gutsinda niho nasubira ndiha amahoro ndatuza mu mutima ndavuga ati reka tugende kumva rero ibiganwa ukuntu byagenze bagiye kutumenyesha uwabaye uwa mbere niho twariteguye tumaze kwitegura turagenda turagara imbere y'abandi barahamagara barahamagara deuxième dauphine barahamagara première dauphine ndavuga ati twumvirize ugiye kuduserukira bamaze guhamagara jewe narasubiye inyuma ndavuga ati ibi bintu ntibibaho niyumva nyine yuko nshobora kuba uwa mbere kuko nta n'ibyo niyiha sinavuga ati ndashobora kuba uwa mbere jewe nari ntegereje ibitangaza by'imana ariko nyine bukebuke ndumva ndimwe ndabitahura bukebuke ariko si uko nari ndabizi si uko nari ndanabyiteze
ego mushinga nawe nkishimana urumva ko ari ihiganwa nk'uko yabivuze ihiganwa ryabaye harabamwe abatsinze n'abatatsinze ariko kuri abo batatsinze kumbura abo bandi abantu bavuga yuko bashobora kuba bari babimerita bari babikwiye abo bandi bashobora kuba baracitse intege bavuga bati twararenganijwe cyangwa jure ntiyakoze akazi kabo bo ijambo bashikiriza ni irihe kuko nabigeme nk'abandi nabigeme nka umurisa nabo nyene bafise ivyumviro ivyifuzo n'imigambi yabo bari bifuza gusirura ubashikiriza iki nk'umuyobozi w'irishira hamwe rizobandanya rikora aya mahiganwa mu myaka iri imbere
ego murakoze kubijanye n'abajya bigeme bandi cetetre hariho twaratoye wa mbere ari Miss Muhinga akaba premier dauphine deuxième dauphine na populaire aba rero na guverneri yarabasabye ko bace bakora association iyo association hama bashire imigambi yabo ari bishoboka province ize ibafashe kugira na imigambi yabo turabe ukungene twoyifasha mu byo dushoboye ari nacyo gituma novuga yuko ababigeme bose twaronse tugiye kuba ukite nabo tubafashe icyo dushoboye kuko nabigeme dukoresheje uno mwaka wa 2021 bisigure uyu mwaka wose tugiye kuba mahasi dukore icyo dushoboye kuko sinacyo nabwira ngo dushoboye ngo byose ariko hari icyo dushoboye kubaserukira imbere cyane kubasabira hirya no hino kugira turabe yuko imigambi yabo ishobora gufata kubera hari abantu prema hariho nk'umwigeme yabaye Miss Populaire yagize umugambi wo gukora ibintu by'amakara araza arakwerekana karoye uko kungene vyokogwa uwo mugambi turashobora kuwushira imbere tukaraba ukungene tetetere dushobora kudodora hirya no hino hama icyo kikogwa tukagikora ku buryo tugikoze gishobora gukiza umwe canke babiri kikabateza imbere bakaronkamo icyo bashobora kuronka mu buzima bwabo rero sinobaca intege canke mvuge ngo ihiganwa ryaraheze tuzamana nabo nk'uko twamanye mu nteguro ya bino bikogwa gushika yaho tubirangiza ubu rero tugiye no kubama hafi hari icyo tuzobafasha tugiye kudodora hirya no hino kugira turabe yuko twobandanya dutera imbere nk'uko twa rise umwigeme n'iterambere
udushima none mwamwe aratanze kuri abo batatu batsindiye ibibanza bitatu vya mbere twarutuwe dushimwe abo bandi bobo bandi batashoboye gutsinda nabo baba baratekerewe akantu turumva ko mwari mufise abigeme bashika kuri 9 canke 10
ego umwigeme wa mbere aronswa umuriyoni n'inusu nkuko twebye association yacu uko yabitungikanije hama uwa kabiri akaronswa ibihumbi 500 uwa gatatu akaronswa ibihumbi 300 ama Miss Populaire na wakaronka ibihumbi 100 ariko rero ikindi nacyo nuko urumugene wese yaje n'icyo gikorwa hariho icyo twise freda kuhashima kuko kuba kumwe nawe n'ukuri byaduteye iteka hama ikindi nacyo nuko ahavuye ubwo bushimwe twe twatekanije muri iyi wacu yisenzi hari ubundi bushimwe bwaje bwiyongera inyuma ibwo rero ubu turiko turaca hirya no hino kugira ababwemeye babuturonse dufate nka province yaremereye umwigeme wa mbere ibihumbi 100 wa kabiri iramwemerera ibihumbi 50 wa gatatu ibihumbi 30 wa kane ibihumbi 20 hama ikindi nacyo nk'utwara Crown Royal yarambaye ati abigeme bazoronka ubushimwe muri abanzanira nanjye ndabe icyo noterera hamurazi yuko mwarumvise yuko hari ishyirahamwe ryaciye ryemerera akazi umwigeme yabaye uwa mbere rero sinovuga ngo nibyo gusa hariho n'ibindi bizoza inyuma kuko n'igikorwa nabonye abantu bose baracishimiye baravuga ati iki gikorwa ntawe utoreka kugitera iteka rero nuko n'ejo cyangwa ejo dushobora kuronka ibindi biza byiyongera ku ibyo bindi tumvuze
Edo subira inyuma gato ku cyo kintu uvuze cerekeye akazi hari abantu twavuganye hari no mu misi umwe Dauphine yavuze yuko bumvise nk'abigeme bari muri iryo higanwa yuko abo bantu bari bemereye akazi mu misi yotsinda bari bafise mu misi bipfuza ibyo byo bari byo navyo nyine wo bidusigurira gato ku kuntu abantu baba bariyumvira icyo kintu
icyo navuga yuko ari kinyoma kuko jewe iryo shyirahamwe hari hajemo umuhinde umwe mu batwara iryo shyirahamwe barampamagaye banashaka bataraza no gupresenta amaproje yabo uko twabikoze mu raundi zibiri kuko bariko barapresenta bane ba mbere bahegeje hakisata z'ijoro zaciye zigera hacaba ka kanya ko kwiginana umwaka mushasha twese turi hamwe
bisigure ko round twacu tumaze turahagarika kugira turanze twigenane bonane twese hamwe. Je naciye rero umuhinde yaciye ampamagara acambwira ati Claude turanezerewe cyane n'iki gikorwa kuko ava nari nagiye kubasaba sponsor bacambwira ati Claude mudusabye sponsor umwanya wagiye akire kuba wagiye igihe cyo gutanga sponsor amahera ava mu Buhinde ubu ntibyo ukunda kuko mu Buhinde bamaze kujya mu mavakanse bisigure nta numwe yosinya ikijyanye na sponsor nyene nkambona yuko byanse bambwiye ati nacyo tuzokorana mu wundi mwaka mugabo cya ndabaha ama invitation kugira bazoze kudushyigikira n'icyo gikorwa niho rero baciye bamamagara bambwiye ati Claude nawe tutabahaye sponsor mugabo turemeye umwigeme aza kuba uwa mbere tumuhaye akazi mpaka kontra yacu mu Burundi iheze nicyo gituma mvuze ati ibyo n'ibinyoma kuko jewe njyene ndakizi jeje nyene mugabo nkuko yaratwemereye sponsor byasaba yuko tubivuga cyane byiri mu MC yitwa Amipo ndebaza mwamumuzi akora kuri Buja FM niho yarari namuhamagaye kugira ambere mu MC ndagenda nimubarira ndamubwira ati tangaza kino gikorwa n'ukuri n'igikorwa kinjoheye cyane kuko turose abantu bariko barakora ibyo bikorwa tuca tubona yuko ibyo turimo ko tubabinezererewe kandi tubona yuko bifuza kudushyigikira.
Ego murakoze cyane. Muri make igikorwa cya mbere mugiye gufasha Miss gutangura gukora ku mugambi wiwe mu bikorwa azokora mu mwaka w'2021 muzohera hehe muzotangura mu mufasha gute mu iterambere ryiwe?
Ego murakoze. Nkube jo turafise rendez-vous ibiri ejo nzomutwara abantu bamwemereye akazi bace bamwandika acatangura ikindi nacyo ejo guverineri yaduhaye umubonano yuko nzomushyira abigeme batowe kugira abahe ako gashimwe yongere abatekere n'impanuro ko turumva handi ngo umwigeme ngo arabe uwa mbere ngo bikaba bihereye aho nyine ariko ovensi yaransabye yuko ahubwo umwigeme cyanke abo bigeme bazotorwa ibyabo ntibiherere aho ahubwo tubikore mpaka tubone resulta uno mwaka wose bagiye kudufasha mino ntara hama mvuye kwa guverner ordinary nyine bose wa Crown Royal we yampaye randevu yo kwa gatanu ko ari hazo bafise umwanya kugira ndamushira ubigeme na washobora gutanga akazi ku premier dauphine cyangwa wa kabiri nta ubizi mujyana uvuga yuko ibyiza biracari imbere.
Murakoze cyane. None nk'iki gikorwa cyawe wakoze abantu babona yuko cyari cyagenze neza wateguye neza hari ikintu woba wifuza kuba warakoze ukundi kuntu cyane wohanura n'izindi ntara ziriko ziraza inyuma yanyu nyuma ya Ngozi Kayanza na Gitega mubona bo ukora ko kugira ngo izimanza ibi birori bigende neza hama intara zabo nazo nyene zitera imbere wobahanura iki?
Ego cyane bahanura nuko iki gikorwa n'igikorwa novuga yuko ari kiterambere ibaze bakigungane ahubwo barakora komite kandi komite bayishyiremo ingufu kuko n'igikorwa kidashoboye umuntu umwe aha ikindi nacyo n'igikorwa kidakwiye gukumira amarezo sosiyo aya matv online cyanye aba bantu bafite amapaje kuri Facebook kuko n'igikorwa gisaba communication nini cyane nini gose kuko no kugira uronke abigeme biyandikisha bisaba yuko ukorera mu kijyanye na communication cyane hama tukabona yuko Burundi burya capitale ni Bujumbura kandi dutegereza gukorera cyane kuri capitale kuko usanga ariho hari population nini kandi kikogwa ntigishobora nushobora kuronka insit kitariko kiravugwa cyane ari nacyo gituma jewe nakoze ikintu novuga yuko cyamfashije cyane nakoreye cyane Bujumbura kugira ndakimenyekanishe kugira bamenye igikorwa kiba turategura imuyinga hama rero cyangaruka imuyinga nawo ndakora icyo nakwitwa road show kibaza novuga yuko ari kutimenyekanisha mu ntara dutembereza amabafe tukivuga yeme kabisa niba bikora uko nabo nyene bizogenda neza nkuko natwe byagenze neza.
Dukosoye gato uruvuze capitale y'igihugu ndakeka washatse kuvuga capitale economique capitale y'ubutunzi umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura nayo nyine bakwiye kuyigendera kuyimenyekanisha mu gikorwa cyabo naho kiba kiri hagati mu gihugu uko birumvikana ko Gitega ariyo kapitale
y'igihugu politiki.
Ego ndabashimiye cyane gose mushinga ntahe Claude Nkeshimana umuyobozi w'ishyirahamwe Iwacu event yateguye Miss Muyinga. Ndagushimiye nawe Miss Muyinga Umurisa Chanceline watahukanye umudari w'umwigeme wa mbere mu ntara ya Muyinga. Ndabashimiye mwese kukanya muhaye radijwi rya Amerika.
Ego murakoze nami kandi tubasaba yuko nigiye muzodukenerera turahari soyaga n'ukuri.
Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabashimiye mwese mwaduteze amatwi mwateramanye natwe muri kino.